mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe. Umushingamateka Fabien Banshiganino atavuga rumwe na leta y'u Burundi yashizwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mwibohero rikuru rya Mpimba. Azira ikete yanditse yerekana ico yita akarenganyo no gufatwa nabi kwa bamwe mu banyororo bari muri iryo bohero riri Bujumbura ku Musaga.
Situation arimo iraduteye umutima uhagaze kubera bitumenya ko ishobora gufungura, ko ishobora kuronga umuti, ko ishobora kuronga ico yifuka. Nari ntamwameze nabi cane ngo harimye myinshi ntihabona imbeho.
Uyu ni umukobwa w'umushingamateka Fabien Banshiganino hamaze amezi atandatu umumvuto. Hakurya mu Burundi, mu Rwanda naho urubanza rwa Paul Rusesabagina rwabandanije atarurimwo, navyo turabigaruka ko handi hato. Naho ku mugabane wa Afrika, ubutegetsi bwa president wa Niger Mahamadou Issoufou bwahatswe gutembagazwa idonido. Ni mukanyitsa se mu hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi bijwi rya Amerika. Nari ndabice ku masonga nkitangura. Muri Niger, abasirikare bagerageje gukombora president Mahamadou Issoufou. Bitekanijwe ko azosozera manda iwe ku wa gatanu w'inondwi. Ibindi kuri nonkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Amasasu menshi cyane arimo na imbunda ziremereye yaraye yumvikanye ijoro ryose iniyame umurwa mukuru wa Niger. Abasirikare bo mu kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere kiri hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu bayiteye bashaka kuyifata, abayirinda barabarwanya babasha kubasubiza inyuma. Abasirikare bamwe mu bateye batawe muri yombi, wari ubayoboye ufite ipeti rya kapitaine yatorotse aracyashakishwa. Ituze ryagarutse ku manywa iniyame, abaturage biriwe bakora ibyabo bisanzwe nkaho ntacyabaye. Ariko ambasada ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yafunze by'agateganyo, yasabye abakozi bayo kuguma mu ngo zabo. Ambasada y'u Bufaransa nayo yasabye abafaransa bose baba iniyame kuguma iwabo. Ibi bibaye hasigaye iminsi ibiri gusa kugira ngo umukuru w'igihugu mushya watowe mu kwezi kwa kabiri gushize Mohamed Bazoum na prezida ucyuye igihe Mahamadou Issoufou bahererekanye ubutegetsi ku mugaragaro ejo bundi kuwa gatanu. Bizaba bibaye ubwa mbere mu mateka ya Niger ubutegetsi busimburanye hagati y'abayobozi babiri bitorewe n'abaturage. Kuva yabona ubwigenge mu 1960, Niger yabayemo coup d'etat za gisirikari enye.
Thomas Kamirindi urakenuye amatohoza kucatumye ubwato bwa Taiwan nabuzibira umuhora w'amazi wa Suez yatanguye. Fidel Niyongabo nivyo atubwira.
Ubwo bwato bwaraziriye uwo muhora ukoreshwa mu budandaje mpuzamakungu mu kiringo kigira hafi y'indwi. Umuyobozi w'ikigo kijejwe umuhora wa Suez, Osama Rabi, yavuze ko ikirere cari kimeze nabi, harimo imiyaga myinshi n'amakosa y'abakora kuri ubwo bwato bishobora kuba biri mu vyatumye ubwo bwato bufatirwa muri uwo muhora ku itariki 23 y'ukwezi kwa gatatu. Itohoza rizoba ririmwo kwihweza niba ubwato Ever Given bwari bukwije ibisabwa kugira buce mu muhora w'amazi wa Suez. Rizokwihweza kandi byakozwe n'umukuru w'ababukorako kugira ivyatumye bufatirwa muri uwo muhora bimenyekane. Yiyemeje kubahiriza ibisabwa byose n'itohoza ryatanguye uno munsi kuwa gatatu. Ikiringo c'iminsi igera kuri itandatu ubwo bwato bufise uburebure bw'imetero 400 bwamaze bufatiwe mu muhora wa Suez caragereramye ubucuruzi mpuzamakungu. Ubwo bwato bwaraziriye ubundi bwato butari buke bwari gutwara ibicuruzwa bwategerezwa guca muri uwo muhora. Umuhora w'amazi wa Suez niyo nzira ngufi cyane hagati y'akarere k'Uburaya na Aziya ku bwato butwaye ibicuruzwa. Abajejwe itohoza binjiye mu bwato Ever Given buri mu kiyaga gitandukanya ibice bibiri by'umuhora w'amazi wa Suez ku munsi wa kabiri.
Fidel Niyongabo na wewe urakenuye ku mugabane wa Buraya. Leta y'Ubutaliyano yirukanye abadiplomate babiri b'Uburusiya ibagiriza gusoma urusaku. Thomas Kamirindi aragarutse.
Umwe muri aba badiplomate ni umusirikari wo mu rwego rwo hejuru ukora mu biro by'intumwa y'ingabo z'Uburusiya muri ambasade yabwo i Roma. Ubutaliyani buvuga ko ejo nijoro abapolisi bamufashe arimo yakira impapuro z'amabanga akomeye. Yarimo azihabwa n'umusirikari w'ingabo z'Ubutaliyani zirwanira mu mazi ufite ipeti rya capitaine de frégate ringana n'irya lieutenant colonel ry'ingabo zirwanira ku butaka. Uyu nawe yatawe muri yombi arafungwa. Ubutaliyani buvuga ko umudiplomati wa kabiri wirukanwe nawe abifitemo uruhare ariko ntibosobanura urwo ari rwo. Ikigo ntaramakuru Interfax cy'i Moscou cyatangaje ko Burusiya nabwo buzirukana abadiplomate babiri b'Ubutaliyani. Naho ibitangazamakuru byo mu Butaliyani bivuga ko ari ubwa mbere ibibazo byo kuneka bikomeye biturutse ku Burusiya nyuma y'intambara y'ubutita.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ayagezwe hirya nino ku isi. Aha ku mugabane wa Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uno munsi kuwa gatatu aratangura gusigura no kumvisha abanyagihugu umugambi uzotwara imiliyaridi ibihumbi bibiri by'amadolari. Ni umugambi ugamije gusanura ibiraro, amabarabara, amayira ya gari ya moshi n'ibindi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo agarukiye kuduha idonido kuri ino nkuru.
Perezida Biden aratangurira mu gisagara cya Pittsburgh muri leta ya Pennsylvania. Umwe mu bategetsi bakomeye ba leta yabwiye abamenyeshamakuru ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri ko iyo migambi izorangurwa mu kiringo kigera ku myaka 8 kandi ko ari migambi atawo kuyirengagiza. Abahinga bavuga ko iyo migambi ifite uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Perezida Biden amenyesha ko kuriha amafaranga azokoreshwa muri iyo migambi bizosaba guhindura amatagisi ku masosiyete akomeye mu gihugu, harimo kuduza urugero rw'amatagisi ya masosiyete atanga mu kuva ku bice 21% akaja ku bice 28%. Umuvugizi wo mu biro kwa Perezida Jen Psaki ku munsi wa kabiri yavuze ko leta ya Perezida Biden yiteguriye kumviriza ibyiyumviro bitandukanye ku vyerekeye ukuntu amafaranga yerekeye iyo migambi yoboneka. Yamara yavuze ko amabarabara, ibiraro hamwe n'ibindi bikenewe gusanurwa mu buryo bwihutirwa ku buryo gutangura iyo migambi ari igikorwa gikwiye gushigikirwa na bose bitaravye umugambwe umuntu arimo. Abarepublikani mu nama nshinga mateka na nkenguza amateka ya Amerika barerekanye ko badashigikiye umugambi wa Perezida Biden ukuduza amatagisi. Basigura ko ivyo bishobora kugiramira abakozi n'ubutunzi bikongera bigatuma amasosiyete yo muri Amerika adashobora guhiganwa bihagije ku masoko mpuzamakungu.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose baduteguriye bakabaheje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri ezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho mushinga amateka Fabien Banciga nino atabwa rumwe na leta y'u Burundi yashizwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mu ibohero rikuru rya Mpimba mu Gifaransa ni cellule d'isolement. Banciga nino yazize ko yaheruka gushira habona urwandiko rwerekana ingene abapfungiwe muri iryo bohero riri i Bujumbura bahohoterwa. Umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH mu mfunyafunyo ubona ko ari bisanzwe. Abaharanira agateka kazi na muntu n'abaryango biwe bakamutabariza bavuga ko ariko azira ubusa. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umushinga amateka Fabien Banciga nino atavuga rumwe na leta y'u Burundi yarashezwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mu ibohero rikuru rya Mpimba cellule d'isolement mu Gifaransa ku munsi wa mbere w'iyindwi. Intandaro y'ico gihano n'urwandiko yashikirije itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo rwandiko Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ikopi yaruteye ku mukono ari muri iryo bohero nyene afungiwemwo kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Banciga nino yagirizwa icaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza inzego. Vyose vyatanguye mu ntango z'umwaka uheze, aho Banciga nino wenyene yiyamiriza impamba itekeregwa umukuru w'igihugu arangije ikiringo ciwe yagiri habwe uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera Peter Nkurunziza. Aho niho havuye icaha yagirizwa co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ciyongereye ko ukugarariza inzego. Mu rugo rwandiko rwiwe Banciga nino yata yatabarije bagenzi we bafunganywe ko babayeho nabi badafungurirwa bahohoterwa abakwa amafaranga atazwi n'ubuyobozi bw'ibohero abamadose yabo atigera aburanishwa n'ibindi Banchija Nino yahaye ubwo rwandiko ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba ubushikiranganje bw'ubutungane n'umugwi w'igihugu urabagateka kazi na muntu CNIDH Atanindwi imwe yeze urwandiko rusohotse Banchija Nino yaciye ashigwa mu kumba ka wenyene kihaniro ijwi rya Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri iyo ngingo maze duhamagara ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba biva hagumye Re Defense ariko ntiyashoboye kwitaba telefone yiwe ngendanwa yatwitaba twari kumubaza ingene uwo munyororo amerewe amategeko yarenze n'ikiringa zomara muri ako kumba ka wenyene ico bikoze umwunganira mu by'amategeko Maître Nkeringanje Christophe yemeye ko uwo buranira yamubwiye ko yashezwe mu kumba ka wenyene uwo munyamategeko avuga ko ari hohoterwa rikabije ririko rikoregwa uwo buranira asaba ko amategeko yo kubahirizwa agafungirwa aho abandi bari kuko kuri we bibangamira amagara yiwe na nyarijya asanzwe agwaye n'indwara imusaba gufata imiti imisi yose kubera indwara y'igisukari diabete Aha ijwi rya Amerika ryandikiye ubutumwa bugufi bwa message kuri telefone ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba biva hagumye Re Defense kugira ngo agire ico abivuze ko ariko naco yatwishuye gusa umujyango wa Fabiano Banchija Nino uramutabariza uyu numwe mu bagize umujyango wiwe yabwijwe ijwi rya Amerika kwingingo yafashwe ariyo kumusenzikariza ubuzima mu gihe amagara mukitse
situation arimo irazuteye umutima uhagaze kubera nitumenya ko ishobora gufungura ko ishobora kuronka umuti ko ishobora kumuca yifuka anari na mwameze nabi cyane ngo hari imwe myinshi ntihabona imbeho rero nivyo biko aravyiwe kumuhohotera kandi ashobora no gukurayo ibindi bigwara nkuko n'umushatse kumugirira nabi byoroshe cyane kuko hinjira ubushatse amasaha yose ashakiye ari wenyine abandi banyororo ntibamubona nta n'uwo mutabariza agize icaba
ku munsi wa mbere w'igendwi utwara umugwi w'igihugu wigenguje rugateka kazi na muntu yarishikiye mu ibohero rikuru rya Mpimba kumuraba avuyeyo Six Vinyene Muraba yavuze ko ari bisanzwe kumufungwa ahabwa ibindi bihano mu gihe yakoze amakosa asanzwe afunzwe gusa yongeye ko ati nimba ariko arahohoterwa ubuzima ubu ntavyo nokwemeza canke ngo mpakane umwe mu banyororo ari mu Mpimba yabwijwe ijya Amerika ingene afungiwe Fabiano Banchija Nino hameze yagize ati nakumba gato yakadeshika ni metero katarimwo amatara nta kazu kasugumwe ako kumba gafise ntaco kuryama ko canke ico kwifuka kiriyo yemerewe guhabwa imfungurwa rimwe mu minsi ibiri nta n'umubona nta n'umushira imiti yiwe urunani kavibe rw'abashingwa manza bakurikirana ivyaha bihanwa n'amasentare mpoza makungu rubona ko ahubwo yabaye umushinga mateka kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka uheze yarakwiye gushimirwa kuko yatabarije abagenzi we Maître Gustave Niyonzima kuri mikro y'ijwi rya Amerika
we yanditse ikete aho yavuga ati hari abantu bafatwa nabi birirwa barakubagugwa bakabashira muri iyo izoro mahantu habonyene kuburyo bavuyeyo bagira ingwara zivuye mu mutwe canke ku mubiri wabo vy'ubumuga avugira abandi akababera imbere agaca bihobwa bidaciye mu mategeko ahubwo yariko bishimirwa ko bakagira amatohoza bakaraba ku ivyo bintu ari ivyo kandi amategeko mpana vyaha atategekanya ico caha heriyo sende hashe nayo yarijejwe kuvugira abanyagihugu tuca tubona ko ari gishusho kiri mu kwaha kwa pouvoir exécutif impartialité nta irimo nta neutralité
n'urunari mpuzamakungu rugwanya ihohoterwa OMCT Organisation Mondiale Contre la Torture rufite icicaro i Geneve mu Busuwisi rubona ko umugwi w'igihugu ujeje ugateka kazi na muntu CNIDH wirengagije gukingira uwo agateka kiwe kariko karahohoterwa umushengamateka yigenga Fabiano Banchija Nino aturuka mu ntara ya Bubanza azwi nk'utajya umunwa mu gushikiriza ijyagona yakatiwe gufungwa imyaka ibiri n'amezi abiri Pierre Clavier inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru urakenuye tukiri kuyavugwa mu gisata cy'abanyororo mu gihugu cy'u Burundi. Shirahamwe ntabagize ariharanira gateka k'abapfungwa risaba ko abanyororo baheruka guhabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu bakaba babwirizwa kubanziza kuriha amahadabu imbere yo kwidegemvya botezurigwa bakazoza barayiriha buke buke. Mu yandi mashirahamwe yigenga nka Akate bo bemeza ko hari twasorobo tubwirizwa gukosorwa. Ibindi na mgenzi wacu Eloge Wirikane.
Inyuma ya mukuru w'igihugu cy'u Burundi yatereye igikumu ku itegeko ry'ikigongwe abanyororo barenga 5000 ishyirahamwe ntabariza rihanye agateka k'abanyororo ryaciye rigira ingendo mu mabarero 10 kuri 11 yagize u Burundi kiretse irya Mpimba riri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ryavugwamo ikiza cya coronavirus. Jean-Marie Nshimirimana serukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko kuri uyu wa gatatu mu iganiro yamenyesha amakuru yahumurije afite umwitwarariko maze kwerekanwa na benshi ku imfungwa zitarasohoka amabohero kandi mu mategeko y'igihugu itegeko ry'ikigongwe rya perezida ribwirizwa kuja mu ngiro bonyene. Nshimirimana asanga atangorana nimwe irimwo kubera igikorwa kibwirizwa kubanza kwitonderwa.
Twagira tuvuge yuko ahubwo dukeza leta y'u Burundi n'abanyoro bwabo aho twariko turabagendera twarabasiguriye ntihagire uyu canguri yababwira ngo ikigongo cya Tete mukuru w'igihugu yabagiriye. Oya, twebwe nk'ababaye mu mabohero tuzi neza yuko hariyo igihande kugwa matayo agacasoka Filipo hari kugwa Suzana agacasata Madarena kubera Madarena cyangwa Filipo yarose umuvugira. Twebwe rero tuvuga tuti umukuru w'igihugu ni umubyeyi n'ibyo arafata ingingo mugabo kandi yaravuze yuko ibintu byose ari ukubanza gusuzuma. Twebwe rero tukavuga tuti hako umuntu asiba yocegwa nibarabe neza barikwe gutaha babisuzume.
Ariko mu mashyirahamwe yandi yigenga nka Kati Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rikaba no mu yafasha abanyororo risanga hakira gahaze. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe amategeko muri iryo shyirahamwe yakaba yavyiganirijwe rya Amerika.
Bitunejeje kubera ko byishura ku ngorane twama turiko turavuga yuko amabohero yo mu Burundi yarengewe cyane n'ibitigiri kuko arimo ibitigiri birengeye cyane ibyo bari bafitiye ubushobozi bwo kwakira. Ahantu babwira yuko mu bitigiri twebwe dufise nuko hagati mu kwezi kwa kabiri igitigiri cy'abanyororo cyari kingana n'ibihumbi 13,200 inshuro zitatu zirenga ku bushobozi amabohero yari afise. Murabizi yuko no mu 2018 hari abanyororo bagiriwe ikigongwe n'ubu batarava mu buroko. Reka mbere no mu 2017 igihe baza no guhamagara bari kugwa mu ibohero ugasanga bene abo bantu amazina yabo arasomwe mu yandi muca baguma mu munyororo. Murabona rero kwishyirwa mu ngiro gye n'ayo mategeko kenshi ryamaritera ingorane.
Perezida Ndayishimiye imbere yo gutanga ikigongwe ku mbohe yatangarije muri komine Buraza intara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu Burundi ko umuntu wese yaciriwe ihadabu bazorekurwa ari uko abanje kuriha kugera ku isenti ya nyuma.
Nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigira ikigongwe mu bakozi bibi bapfunzwe muguwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo. Uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazwa kwije bikwiye. Uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovayo atamuhayo ndishi akababaro.
Mugabo mukuru wa ntabariza abona ko kuri kino kibazo hakwiye kuba gahengekerezo.
Ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabu naho bibihumbi 50 utabitanze ugahe heza wa munyororo ugumamo. Rero ibitigiri turabona neza ko dufise amakenga ko hari abantu benshi wogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twene dutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu. Tuvuga tuti ni hafatwa izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afite ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parke bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira.
Hari imigwi y'abafungwa iterekewe n'ikigongo cya Perezidamu ni nk'abagize ubwicanyi bwo guhungabanya umutekano w'igihugu abashatse gutembagaza ubutegetsi abagizwe ubusuma bw'abitwaje ibirwanisho canke ababifatanywe hamwe n'abakurikiranwa ku vyaha vyo guhonyanga agateka kakiremwa muntu no gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu. Maitre Ntiburumunsi amenyesha kwibifite intumbero yo kugumiza mu buroko abagizwe ivyaha vya politike.
Tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano mu 2015 kambere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahugwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye imyerekano canke bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi usanga baje baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana ko bashikwa bashigikiye imigwi igwana ugacusanga biri muri ya muri ibyavyaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa ico caha ingingo tamuraba cha bituma ataciza gufasha mu byerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cyacu
kugeza ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 umwaka ushize abanyororo bari mu mabahero 11 yo Burundi bari 2012 751 mu gihe ayo mabahero afise ubasha bwo kwakira abatarenga 4994 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ukwezi kwahariwe umufasoni ku isi kwasozerewe uno munsi kwa gatatu muri kurikirane rw'ibiganiro Ijwi rya Amerika ryari ryahariye abapfasoni muri uku kwezi kwabo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yadutumiriye bamwe mu barundi kazi baharanira ineza y'abakenyezi bavuga ko naho habaye intambwe iboneka mu gushira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zinganisha umugabo n'umugore hakiri byinshi bikenewe kunagurwa abapfasoni ni Ella Emeline Uwimana aba mu gisagara cha Houston ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Maître Lucien Zomujana Jacqueline Bagenyere na Regine Chindoreye aba muri Canada Madame Regine ni watangura avuga ibimwe mu vyo asanga bikibangamiye uburenganzira bw'abapfasoni
uruti amakenga kuno kuba nuko burya ibintu bijanye n'agatika kazi na muntu ibintu bifata intumbero umuvuduko ngo bigende imbere bibandanye imbere bigenda nka bavuga ama zigzag iraduga bikamanuka bikagira gute nicyo gituma umuntu aho yamizako nta yapfa avuga anaki nta aki mu bintu by'agatika kazi na muntu bibaho agatika kazi na muntu kagenda kamanuka bivuye kuko kumbene ingoma zitambwe nicyo gituma amakenga ya mbere n'ukwaniza ko kugira ngo aho tugeze aho abakenyezi bageze ari babigeze ko bivuye kure bifa abantu bakenyezi bahagurutse bakanambe n'abashika ntayo bakabafasha kugira ngo ntibisubire inyuma ijya dandesi navuze kajya zigzage igumye zigzage iduga hejuru icya mbere rero ni ukugumana zezaki hanyuma ibisigaye ni ugukurikiza ibyo abantu babiyemeje amaleta umuntu wese ahahagaze hanyuma n'amaleta bakabandanya ibyo biyemeje mu gihugu no mu n'ibintu abategekwa cyane basibemeye gukora bijyanye n'amategeko mpuzamakungu
Madame ila biratangaje ila Emeline Uwimana biratangaje kubona ko nk'icemezo cyo muri mwaka muri Amerika cyabaye umufasoni w'ijunja arangira uburenganzira bwo gutora atemera kunumishwa mu gihugu giteye imbere muri demokrasi nk'uko na Madame Regine Chironde yabivuze guharanira uburenganzira bw'abafasoni n'ibintu biteza kwamizwa ko mu abafasoni bakamenya ko ibintu bamaze gushika ko biguma byubahirizwa bakaraba rero nuko ingingo zose zafashwe zishyirwa mu ngiro ku bwanyu ibintu bigiteye amakenga cyangwa ibintu uburenganzira bukwiye kuronswa abafasoni batararonswa bimwe biboneka ni nk'ibihe bwo
kubijyanye n'uburenganzira bw'abafasoni butarashikwa ko nkuko Madame Regine yabivuze ego amakenga arahari kuko byinshi biremezwa ariko ntibishyirwa mu ngiro ariko nibaza yuko nk'ibintu mu bijyanye n'uburongozi ibintu bijyanye n'uburongozi kugira ngo umukenyezi bamwemerere bamuhe amabanga akomeye ibyo bintu biracateye impari cyane kuko hari hantu bamwe umugore ashobora guhaguruka bagaca bavuga ngo uhagurutse ngo ujye mu bagabo ngo ubahishinze kandi natwe dufite uburenganzira kugira ngo tuvuge ikiri ku mutima kandi ugasanga iyo uvuze abakenyezi n'abashingantahe bose twese tugashobora umuntu guhezagirwa kubera dusangira intahe n'ijambo rero umukenyezi barakeneye yuko nawe ahabwa umwanya mu bibanza byo kwiyamamaza byo kugira iki ibyo kugira imigambi nabo bakamenya yuko umugore nawe ashoboye umukenyezi ashobora kugira inshingano ashikirije n'akare nibo nkingi y'urugo na bari inkingi y'urugo turi inkingi y'igihugu turi inkingi y'iterambere iryo ari ryo ryose rero nibaza yuko umukenyezi akeneye ubwa mbere guhabwa ubushobozi bwo kugira ngo abikore ubwo bushobozi nabwo ni uko umukenyezi akeneye kwiga ngo amurikeze mu mashuri yose ashobora bamuha uburenganzira wo kuja mu ishuri kuko murazi ko abakenyezi bagiye gutangura kuja mu ishuri baseke kubera umukenyezi umukobwa yavukira kubyara kurera no kwigwa ku bikorwa byo mu rugo rero ubwo bushobozi umukenyezi akeneye ni ukubanza kwiga hanyuma ikindi kumuhereza amagara kugira ngo avurwe avuzwe agwaye avurwe kuko udafite amagara ntushobora gukora neza hanyuma ikindi nacyo agakingirwa bikwiye aho akora hose akavuga ati nanjye ndashobora kwishyura mpitana iciyumviro ndagishyikiriza neza akazi ntagakora neza no mu ngo nyine hariho n'abatagira umutekano hari ubwo umugore adashobora kuvuga kubera umugabo babana mu rugo ugasanga rero izo nizo bituma iterambere muri sinema tuma tuvuga ngo dukeneye uburenganzira niyo babuduhaye udashobora kubwigereza nk'uko bishoboka.
Ego madame dusi nzorijana kubwanye ibintu ikwe gutsimbatazwa n'ibihe ibintu uburenganzira nk'abafasoni bataronka gushika ubu ibintu moshe imbere n'ibi
njye kiri imbere nuko icyambere tutaragira gutsimbataza nuko hari abagabo benshi bakivanga jar na sex umukenyezi nk'umunyagi nk'umwenegihugu bamutandukanye n'umama mu rugo rero usanga mu kazi bagomba gufata abo bantu kuko benga bari mu gikoni ibyo ntibirahera biracyari muri mama mu bwenge bw'abantu bamwe ikindi cya kabiri bari bakwiye gutandukanya umugore nk'umukenyezi mu rugo n'umugore nk'umunyagihugu kubera tuje mu gihugu kugira ngo higanwa iby'ubwenge higanwa iby'ubumenyi higanwa ibyo twigiye ariko ikibazo dufite tutarashikako ni uko mu mategeko twarabuze ibyandiko ariko mu ngiro ntibibaho tuvuze nko mu rwego rwa politiki abakenyezi barabuze ikibanza kitari gito ariko urazi mu nzego zindi muri adiminisitarasiyo muri finanse hariya mu nzego zitandukanye usanga batahari naho bari ntibaba pose zituma bagira ububasha bwo guhitamo nko gufata ingingo usanga bacyo bashyira mu bibanza bituma bama bahabwa ingingo rero turacyafite uruhara runini rwo kurwanira ako gateka ko kuronga ku mashuri tungana tukaronga natwe ibibakwe ryo kuronga ibibanza bingana bavuga ku karorero nk'uko usanga abadirekteri ari bake cyane abagore usanga amaposite mu bikorwa bya adiminisitarative na tekinike ntaba ariyo niyo bavuga ngo baduhafana usanga baze muri posiyo politiki na za posiyo politiki ugasanga bashyira muri posiyo badashobora gufata ingingo rero twari turaronga ahantu aho duhawe ikibanza cyo gufata ingingo nk'abantu baronze agateka kabo ikindi cya kabiri turafise ububasha buto mu mashuri abana bacu ntibaronka akademikwiye ngo bakuru bafise uko kwiyemera nk'abenegihugu nk'abahungu nk'uko byagenda kuba icya gatatu abagore bose ntibonja mu nzego dukwiye kuramfosa abagore mu bintu kugira ngo bagire ububasha bwo kwishora mu buryo bw'amafaranga mu kubigisha bitwa entrepreneuria bigatuma bashobora kwiyunganya no mu tuntu duto duto kugira nabo baronke buzeye igihagarariro kanatsindavuga ngo umushinga ntatagire ukuvugagira ijambo yego naho dufite uruhara mu rwanda rya ekonomi byo kurwanya muri politiki no muri adiviyasiyo finanse turacyafite intambara nini cyane tugifite kurwana.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0,
nayo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Akaba ino ngaduce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu, vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye, tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose naho ubutaha.